Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 33 umwaka w'2026 sabwe ikaze inshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe mu makuru twabateguriye aza kuba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ibiciro by'amakara bimaze iminsi biguma biduga, ibyo bikaba bitera impungenge abanyagihugu bakoresha ubwo buryo mu gukinjika. Murabikurikira mu ntango z'ano makuru. Nayo ishyirahamwe PASEM ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama, risaba isiguro inyuma y'aho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika bwankiye izina rya Macky Sall yahoze ari umukuru w'igihugu cya Senegal kwitoza mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU. Ubwo baburatekeye Abarundi b'impunzi bo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, aho ni nyuma y'aho igipolisi cy'ico gihugu cazindutse gutegeka abatariyandikisha gutaha ngo babikore vuba. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri www.nzamba.org.
Ndasubiye kubaha ikaze. Iduzwa ry'ibiciro by'abakara rirahagaritse umutima imiryango itari mike na cyane cyane hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega n'izindi bihana imbibe. Igiciro cy'amakara cyariyongereye cyane muri izi ndwi ziheze, ibyatumye imiryango myinshi ikora ku makara mu gukinjika ija mu ngorane nyinshi. Inkuru twateguriwe na Julienne Muzinga.
Kuva mu kwezi kwa ruhuma 2026 abanyagihugu bigitega bahura n'ikibazo cyo kwiyongera kw'ibiciro by'amakara ku rugero ruri hejuru cyane. Ku masoko yo mu cyungararo umufuko w'amakara wagurwa amafaranga agera ku 70,000 by'amarundi mu kwezi kwa mbere, waraduzugira hafi ku 85,000 mu kwezi kwa kabiri, hanyuma ubandanya kuduga gushika ku mpera z'ukwezi kwa gatatu. Mu ndwi imwe gusa ibintu byarunyutse cyane. Kubagura ku bipimo bito bito nk'akadobo k'amakara nayo nyene ibiciro byaraduze byigwiza inshuro zibiri. Akadobo kamwe kavuye ku mafaranga 1,000 gashika ku mafaranga 2,000, nayo imifuko minini ubu iri kiragurishwa gushika ku mafaranga 110,000 by'amafaranga y'amarundi nk'uko amakuru tuvanaho abitumenyesha. Iryo duga ry'ibiciro riva ku mvo zitandukanye. Ubwa mbere igabanuka ry'ibiti mu mashamba rituma umwimbu w'amakara ugabanuka. Ubwa kabiri ni ukwiyongera kw'ibyo abakiriya bakeneye cyane cyane abava ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bituma abadandaza bahitamo amasoko abazanira inyungu nyinshi gusumba yandi. Ibyo bigatuma utundi turere two mu gihugu hagati tutaronka amakara ahagije. Hiyongera ko kandi amafaranga yo kwiyunguruza n'amakori atandukanye bigatuma ibiciro biduka cyane ku baguzi. Hari n'abavuga ko agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kagabanutse, ibyo navyo bikaba byongera ingaruka mbi ku biciro muri rusange. Ku ruhande rw'imibano ingaruka zatanguye kwibonekeza. Imiryango myinshi iri kwiragabanya kugura ayo makara igahitamo gukoresha inkwi zo gucana. Ku miryango itishoboye nayo iryo duga ry'ibiciro by'amakara ririko rirushiriza kubagora mu bijyanye no kuronka ibifungurwa ku gihe, kuko hari abatagishobora guteka iminsi yose. Mu gihe atabundi buhinga bwo gucana buriko buraboneka, biragaragara ko ibibazo bishobora kwiyongera mu mezi ari imbere.
Julienne Muzinga urakinuye inyuma y'aho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika byankiye ko Macky Sall yitoza mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU PASEM isaba leta y'u Burundi gutanga insiguro. Iryo shyirahamwe rivuga ko rirarushinga n'ingendo rifata nk'itari mu muco kandi ishobora konona isura y'igihugu, igahamagarira ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu gusigura neza uburyo bwakoreshejwe hamwe n'imvo zatumye icyo gikorwa kiba. Dutega amatwi Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM ku rwego rw'igihugu.
Mwishyirahamwe PASEM twasaba umushikiranganji w'imigenderanire n'ugufashanya ku buryo n'andi makungu gushyikiriza Abarundi bijanye niyo kandidatire twumva yohoza rungumu igihugu cya Senegal yatanzwe n'u Burundi byararongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, agatangwa n'u Burundi byitwa yuko bitazwe ku kwitana cyo mu Afrika hanyuma mu Afrika bigatera imari ndetse yakandatiye dukumba yuko hashobora kwari urugo byinshi byamaze kuyamiriza kandi ishobora kutemerwa n'uwo mujyango umuntu warashobora kwibaza igipfunu kiri muri ibyo bintu twaraboye aho zaruhu igihugu cya Senegal agendera igihugu cy'u Burundi mvambwe tubibwira tuti none umuntu yaho zarongoye igihugu n'umuntu aba ahambaye twiyaje gutanga kandidatire ndetse kuva ko igihugu ciwe kituba cyayishyigikiye yaho zarongoye igihugu tukatuzi uko imigenderanire yiwe n'abamusubiriye isa n'itameze neza none igihugu cy'ubundi kiba cyamutanze kitabajije icyo gihugu kitabajije ibihugu by'ubumwe bwa Afurika kiti ubumwe bwa Afurika iyo procedure iyo bimeze gutabundi butanga kandidatire y'umuntu butabajije kuba ari kutamenya inexperience hariho n'ikindi turiko tuzi yuko no kurongora umuryango wa ONU naho nyine byatinze bifata yuko umengo ni imigabanira mu kibango tuherwa kubivuga mu gihugu cy'umwe muri Afurika uwo mugenzo wahindutse bari bari bawunze bari wo kwiyumvira kwitiranya guserukira ubumwe bwa Afurika kurongo mu Afurika no gufata ingingo umengo ni Afurika niko dutwara Afurika nkuko ejo muri twabishyikirije hari abo tubona biyumvira ngo kurongora ubumwe bwa Afurika ngo ni ukubona kurongora Afurika yose hari abo sinzi ko hari kutamenya ibyo rero mugabo igihe byabigenze gutyo ibyo biri ko biraha ishusho mbi cyane igihugu ndetse n'inzego zacu nk'abarundiye natwe ibyo bikadutera akababa cyo bituma rero umushyirangaje umugenderanire ategereza kwemanga ibyo bintu akagica ibyo ko kuko igihe byaba byagenze gutyo niho yibaza ubwa mbere kuko niho warongoye ubushyirangaje bw'ubuhinga bukurikirana amadosiye nk'ayo buganura n'urwego rw'umukuru w'igihugu n'ibintu byogenda ubundi iyo tegereza gusa natanga imihoho cyane bakamubogoza kuko ibintu nk'ibyo urabona ko bishobora kuzanira ingaruka zidasanzwe ku gihugu
amakuru twabateguriye tuyabandanirize mugisata c'impunzi ahubwo bari bwinshi mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi y'induta mu gihugu ca Tanzania mu gatondo ko kuri uno wa mbere igipolisi c'ico gihugu cazindukiye muri iyo kambi gufata impunzi zose zitariyandikisha ngo zitahuke ico gipolisi kikaba categeka izo mpunzi kwiyandikisha ku nguvu muri kino gihe izo mpunzi zikaba zibona ko umwanya wari wose zishobora kugirirwa nabi cyane atagikozwe ngo zikingigwe iyo nkuru tuyibaze Jean Georges Kibogora
amakuru dukura muri iyo kambi y'induta atumyesha ko muri kano gatondo igipolisi cya Tanzania cyazindukiye muri iyo kambi gufata impunzi zose zitariyandikisha ngo zitahukanwe mu gihugu cyabo kikaba cyazitegeka kubikora byanka byakunda abapolisi ba Tanzania bivuga ko baza gushyira mu ngiro ingingo ya leta ya Tanzania ivuga ko impunzi zose zitegerezwa kuba ziyandikishije ngo zitahuke bitarenga ejo aho bukera igenekezo rya 31 Ntwarante umwaka turimo muri kino gihe izo mpunzi zivuga ko ziri mu kangaratete zikaba zitekewe n'ubwoba
abapolisi bajejwe abasohokana b'ingira muri Tanzania komisi tutabona bakaba ngo bazanye no kwitegura ngo kuzafasha mu ngiro itegeko rya leta ingo leta yafashe yuko muri tariki ya 31 impunzi zizaba zatakaje guhungirwa ubu rero umuntu wese wabonye barafata baramufata bakamutwara ku nguvu kuja kwiyandikisha ibintu biteye ubwoba rero urumva inzira zose zose kandi buri mugayi n'abashaka guhunga ntibaronka bacu ibintu biteye isoni biteye n'ubwoba nimba ari kubyisubira ko epfo twakuhungira bari baraduhaye ni ikibazo kidukomeye cyane natwe tugiye tuza kuri muri Burundi ntitugume ngaho urumva twazazanira
uruganda rwa Ryinzamba agati yakawe ntitwashoboye kuronka abarongoye iyo kambi y'induta kugira batange umuco kuri ayo makenga y'impunzi
Inzamba
nkuko vyama buri wa mbere hano makuru tuyasozerere mu gisata c'inkino mu mupira w'amaboko basketball ihiganwa ku rwego rw'igihugu rigeze ku munsi wa gatanu eka no muri volleyball inkino za playoff zirabandanya naye mu mupira w'amaguru umugwi serukira gihugu w'u Burundi watsinze uwa Chad worohewe idonido na mugenzi wacu Alexandre Niyongeko
duhere mu mupira w'amaguru aho ku munsi wa gatanu hariya injamena ku murwa mukuru y'igihugu ca Chad intamba mu rugamba z'u Burundi zatsinze umurwi serukira gihugu w'ico gihugu ibitsindo 4 ku busa ni mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuja mu mirwi izoshika mu gice c'amajonjora y'igikombe ca Afrika mu mwaka uza ivyo bita match de barrage mu rurimi rw'igifaransa urukino rwo gusubiza ruzoba ku munsi wa kabiri kuri stade Intwari I Bujumbura Nayo muri volleyball inkino za playoff zarabandanije kuri uyu w'Imana mu bagabo Rukinzo yatsinze Muzinga iseti zitatu ku busa nayo mu bigemereza se yatsinze Muzinga iseti zitatu kuri zibiri ku munsi wa gatandatu mu bagabo Rukinzo yatsinze Muzinga kandi iseti zitatu ku busa ni mu gihe mu bigeme Muzinga yatsinze Rezase iseti zitatu kuri imwe Muri basketball ihiganwa ku rwego rw'igihugu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana yarigeze ku minsi igira 4 na 5 mu nkino zabaye kuri uyu w'Imana urunani rwatsinze Tigers amanota 71 kuri 53 Dinamo itsinda Young Eagles amanota 115 kuri 52 Jimikana nayo itsinda Aigle Noir amanota 77 kuri 68 Lion Team yatsinze Muzinga amanota 78 kuri 69 Ni mu gihe Kerne yatsinze New Star amanota 73 kuri 70. Urukino rwari guhuza Remesha na Rezipo rwarungurujwe kubera imvura ku munsi wa gatandatu naho Dinamo yatsinze Lion Team amanota 117 kuri 57. Urunani rutsinda New Star amanota 95 kuri 73. Kerne yatsinze Young Eagles amanota 81 kuri 52. Remesha itsinda Jimikana amanota 66 kuri 57. Tigers yatsinze Rezipo amanota 75 kuri 69. Mu gihe Aigle Noir yatsinze Muzinga amanota 76 kuri 65.
Nino kuri inkuru ya Alexandre Niyungeko duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no wa mbere shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri eka nshimire ndabagenzanje bafashije kuyegeranya Pierre Gahungu nari kuri mikro nkabandabirike banuye naho ubutaha